Inyuma y'imyaka irunda ni fose rutumye ku imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cha president Nkurunziza urongoye Vital Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe
urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyira hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi mukungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe nibwizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yo mu 2000 igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petero Nkurunziza kakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu ndyane n'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 4 cyarasambuye mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye iciro ry'umugani gitwazwa umukazo aho igihugu cy'u Burundi atawukiyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
naho icyo batinya cyo cyabaye Nshimirimana yibaza ko ari agira ikomeye kubazaruka mu minsi iza
hariho nibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomoye mu gihugu benshi barabizize ariko rero burya umwidegembyo yagwanikwa iyo umuntu ari ku rugambo rwo ari rwo rwose ntaburi icatakaza ariko abapfuye canke bapfunzwe canke abomoye igihugu uno munsi ntibokwicuza barafise izina ibyabashikiye byose byabashikiye ikiruko kuri kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazozi kuko iki gihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira ico yakoze umunsi igihugu cacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ivyo mugabo n'izoza ntituzoruta hasi tutaronse ico twarondera ico naco si kindi n'umwidegembyo ku murundi wari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi wari we wese abarundi bose ntibazoba president abarundi bose ntibazoba bashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganezwa agashobora kujutwa biri yakubi
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padre Desire yamuremye basanga amashyira hamwe yigenga asa na yangu
urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi n'abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misreading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere u Rwanda ruzocaruza rubafashe ubururi no Burundi u Rwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
izi mukuru Foxe ntabiyobewe
hariho abihinda cyane bibaza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki adakurikirana politiki politiki ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashyirahamwe ntarondera ibyiciro bya politiki ugurondera ibyiciro bya politiki ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yubacitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe buri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ivyo rero nibaza yuko atamuntu yo turegera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashyirahamwe adarana ibyiciro bya politiki yigeze aronderera gusubira umunyepolitiki n'umwe
nahavuga ko atavyo yarondeye leta yafuse mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi umwaka 2015 Pierre Claver Mbonimparongo ya Podiasha asigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenyeramenya nuko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi b'Uburundi bamwe bamwe twamatuye abaha ndazi kwa ya soma nuku masite yu wachu
kufahatu sinjana za politike Mburundi mwimbibi na chumina gata anu honu ya vuze kwa bantu wagira kukihumbi na majana bilibishwe abarengi humba majana niwa hungira mwihugu bivanyi abaruru kwa majana nabo baburugire ngeru hibi vizatu mnimu kwa kanu mwaka mbibi na chumina gata andatu senhari muza makungu mwana za haira hei tangu za matoza Mburundi bugisoko oramo mwaka wakuri kie kibigi huku chambere gifashino mgingo kuhisi yose